bambiri hoho ni twatangaye kuko ico intumwa ejo mugambwe cy'abanya Frobebu zari bambariye ngende jibona ibintu biri kubiragenda ibyabaye bari twavuze ko ashobora kutaba n'ikintu na kimwe ntihabe n'amasezerano ntihabe n'iryo tangazo rero mugabo ntibyadutangaje ariko kandi umuntu aciyumvira akavuga ko igihugu cy'u Burundi ujya usanga biteye agahinda kuko nta nzira twari ko turiyumvira zotumye abarundi baje hamwe zigiye kuboneka kubera ko Nations Unies ntacyo batakoze ubumwe bw'abarundi ntacyo butakoze abo bakuru b'ibihugu muri ako karere baragerageje uko bashoboye ubu rero ni bano bantu bari bagennye ahanini biraje
bavuze ko intumwa mwarungitse ku giti cy'umugambwe Frobebu zari zababwiye ko hadashobora kuba amasezerano y'amahoro ibyo izo ntumwa zari zabikuye kuki
icyo zari zabikuye ko zari zabonye ingene umuhuza yuguruye ibikorwa kandi zari zaganiriye n'umuhuza baramubwira bati wewe waradutumiye udutumire tubwira ko bigiye kugenda neza ko wabiteguye neza ko ubutegetsi bwa Bujumbura bwakwemereye ko hazoza intumwa nyazo ariko urabye intumwa za Bujumbura umuntu asherekira umushikiranganji umwunganizi w'umushikiranganji ariwe asherekira leta mu mugambwe hakaca haza umuntu w'umukomiseri ariwe asherekira umugambwe byerekana yuko leta y'u Burundi yabisuzuguye mugabo iratinya kumubwiza ukuri ko ibyo bintu batabyemera
ariko n'umuhuza yari yavuze ko ibyo atari ibiganiro yamishikirana
ya kandi bari bavuze yuko bizaba ari bya nyuma yarumvishije abantu yuko abwiza kuboneka amasezerano hanyuma bagaragaza bagashyira ku rukumu abakuru b'ibihugu bose muri ako karere bakaza ku munsi wa gatanu bagashyira ku rukumu kuri ayo masezerano hanyuma abandi bakagenda kuyashyira mu ngiro uko byari biteguye ko kandi batwumvishije twese niko iyo twari twiteze ariko nicyo tubonye
mwebwe ku bwanyu mwashaka ko haba ibiganiro nka kurya byoba negotiation mu gifaransa
urumva birakwiye ko abarundi bumvikana ingorane dufise ingene zimeze abarundi twarumvikanye inzira twoca mu byango tuve mu ndyane ni kuvuga amasezerano y'Arusha ayo nayo yavuye muri rwa shingiro turiko turagendera ku uyu munsi kandi igenewe n'abanyagihugu muri icyo gihe rero uca amakonga dukwiye dufasha ni ingene amasezerano yoja mu ngiro ayo mavyango aje mu ngiro rero ni gutunganya amatora ariko ayo matora atari amatora asanzwe tumenyereye ni kuvuga ayo ari amatora aza aba umunyagihugu akingiwe azi neza yuko aza gutora uwo ashaka kandi imbere y'amatora n'inyuma y'amatora ataza kwicwa ataza gukubagurwa ataza guterwa ubwoba n'umugambo uri ku butegetsi
ivyo vyarabaye ariko
uko amatora yoba by'ukuri ibiganisho byavuye mu gihugu hanyuma abantu bagiye kwitoza bakashobora gushika bakavuga ayo maprograme yabo inuti muri munda ata mutekano ushobora guhungabana mu mayira burya mu bisanzwe ibyo ntibyashoboka hazoza ubutegetsi mu by'ukuri busonera umunyagihugu bugasonera igihugu bugasonera itunga ry'igihugu bugasonera by'ukuri ingendo ya demokarasi mu gihugu cy'u Burundi atari ibyo naho iyo tuvuga kuganira mugabo kubiganira ke n'ibyo atwara umwanya muniniya ariko ibyo birashoboka umugambo ariko ubutegetsi uvuga uti cyaratuvumye ntituzokivako
hari abantu benshi bavuga ko abarundi bashobora kuba bariko baganira ku bintu atari umuzi w'ingorane z'abarundi hari n'abavuga kandi ko injyane z'abarundi zamazaruka mu matora murashaka kugira icyo muvuze kuri izo byumvire
ingorane z'abarundi zazuka mu matora kubera ingene uburundi bwo nyene ingene ubutegetsi tubwumva ubutegetsi mu gihugu cy'u Burundi abantu barondera ubutegetsi bumva umenga haba hageze ko nabo bagenda kwiha kwizimana kubera ko abandi bayizimanye bakagira amatungo ntawabakurikiranye baribye barishe uyu munsi ukoze ku muntu atwara avuga ati n'abandi baribye n'abandi barishe nk'uko umenga nicyo cyamuzanye rero turakeneye mu by'ukuri ko abarundi bumva neza ko hageze ko duhindura ingendo
muriko muravuga cyerekeye muriko muravuga cyerekeye kuzimana no kuzimanwa hariho nabandi bavuga ko kenshi na kenshi mu biganiro bamwe baje kuzimanwa ivyo mu bivuga kwiki
ni kubera ko hari abarabo byahaye bavuga bati hariya ni njya yo nzoronka ntogenda kuganira nzoronka aho naburiye mugaba abavutse baje rero ni ryari hoba matora nyayo abanyagihugu bakagira ijambo bakigisha uko batora kandi bagatora uwo bashaka kandi uwo batoye agashaka no gukurikiranwa haba ngombwa kavanwa no mu butegetsi ariko abigenza ubutariko
mu majambo bake ko ivyo biganiro bishobora kuba ataco bizovamwo inzira nyakuri mubonaniye
inzira nyakuri mu bisanzwe yoshobotse kuba uwo kurabya gutegeta akabuta hanze hakaza bagatora abandi muri bwo harimo abantu by'ukuri nzi neza ko bafite umutima wo kubaka byoshoboka bishoboka
ubutegetsi ariko murazi ko butangirwa amatora
abasigaye ko amakunga dufasha hakaba amatora kugirana yavuze
muravuze icyumviro cyo gutembagaza ubutegetsi ariko ivyo n'ivyumviro byashaje ubutegetsi ntibuva mu matora
oya navuze guterura ubwo butegetsi ugatoramwo abafise umutima runtu wo gufasha abanyagihugu sinavuze gutembagaza ibisa ubitandukanye neza uwatoramwo muri barya kuko uyu munsi bufiswe n'abantu bamaze bafise ibyaha byinshi bishe abantu bafite amaraso menshi bibye ibintu byinshi igihugu kuko uyu munsi ikibazo bafise bavuga ati mbe nitwava ngaha tuzoba abandi nco
ivyo sivyo vyiyumviro mushaka gushikiriza abanyagihugu igihe muriko muriyamamaza n'igihe c'amatora
vyari ivyo mugabo urumva ikibazo ayo matora niyo twokuza kuganira tukumvikana isi ikadufasha akaba ayo matora meza maze umuntu atsinze agashobora gutegeka ni ukuvuga ivyose nivyo vyo kwigwa kuko uravye ubwo butegetsi buhari nubugereranya abona ko bavuga inkona nubugereranya nuko inkona yo bafasha umuswi mu ntoki hanyuma akaza agaca kavuga kati nuwo muswi nanje iyo nkona ntizoreka uwo muswi
ariko ivyo biratandukanye n'amajwi abanyagihugu baha uyu mugambwe
bitandukanye gute oya ko batsinda amatora ko batsinda amatora uravye ingene mu gihugu hubatse nane boreka kuyatsinda gute nane umugambwe yiprona ukiriho iyo ataba ntizenya yifodibu yaje ikategura neza ingene ibintu vyohinduka ibaza ko iprona yatirota abantu ntari kumi yatsinda imyaka yose
ariko na fodeboy agiye kubutegetsi ngatsindwa amatora
fodebo gutsindwa amatora uravye ingene vyagenze kugira ngo yatsindwa amatora gutsindwa amatora oya kubera ko abantu b'abasene depudede bari mu gihugu hagati bari bafise ibigwanisho baragira iterabwoba baravuga bati ni abahutu umwe twabaganiye abasoda b'abahutu bagiye kubakingira babakize abatutsi mutadutoye twebwe tuzoshe tugenda mu ishyamba mudusha musubira namukorera ku marondo kandi nta mugambo utagira igisoda iyo mvugo nivyo nagari bubaka igihugu ntangiye kigenze
Frederic bamvuga inyumvira umukuru w'umugambwe sahwanya fodebu murakoze cyane rwose kuko mwaduhaye
murakoze rwose.